VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Mwiriwe watwumviriza mwese kuri mikoro muri kumwe nanje Rosine Munezero. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ibyo byose bikaba biri muri wa mugambi mubi w'amaremantanya begeka ku ndongozi z'u Burundi kugira ngo baronke aho bahera baheze barungike ingabo zo gutera u Burundi no gutembagaza ubutegetsi badashaka.
Uyo ni Gerard Ndabirabe, umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD, aho yiyamiriza ingingo ya ONU yo kurungika inteko mvamakungu mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye zirimwo abanyekongo baca ku kivuko cyo mu ntara ya Rumonge bidogera uburyo batemererwa gusubiza inyuma ibifungurwa baguriye mu Burundi n'uburyo abanyeshure bo mu ntara ya Ngozi bari mu buruhuko bakurikiranwa kugira birinde ibasamaza. Ni mukanya gato mu biganiro byacu, murabe hafi ya maradio yanyu. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wagiriza abashatse guhirika ubutegetsi na bamwe mu bihugu bya rutura gutegura igandagurwa ry'abazungu baba mu Burundi. CNDD-FDD ivuga ko ari kugira babone urwitwazo rwo gusenyura inzego. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Muri iryo tangazo umugambwe CNDD-FDD dumenyesha ko bitangaje rwose kubona ingingo y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi yafatiye u Burundi nk'aho wamenga ubutegetsi bw'igihugu ntibwitorewe n'abanyagihugu. Uwo mugambwe ukemeza ko wiyamirije umuzo wa polisi 228 bemejwe n'ako kanama. Umugambwe uri ku butegetsi usigura ko inyuma y'umugambi wo gushaka kurungika abapolisi mu gihugu cy'u Burundi hinyageje gushaka guhirika inzego. Gerard Daniel Ndabirabe, umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD.
Biraboneka rero yuko amayeri ariko arashaka gukoreshwa mu kuzana abapolisi 228 baone i Bujumbura mu Burundi nk'uko abenegihugu bamaze kwiyamiriza izo ngabo mvamakungu. Umugambwe CNDD-FDD na leta yawo nabo nyene barongeye kwemeza ko atangabo za ONU bashaka mu gihugu cyabo kuko imigambi yinyegeje inyuma ariyo gusenyura ubutegetsi bwa CNDD-FDD na leta yawo.
Umugambwe CNDD-FDD wemanga kandi ko hari umugambi ugayitse w'ukubegeka kwa kabi kabishe mu kwica abazungu hanyuma babiteguye bakabishira mu ngiro bagaheza bakavyegeka kugatwe kawo.
Umugambwe CNDD-FDD uherutse kumva ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bimaze kuba takuwa amazi bagahungira iburaya baherutse kugira inama ngo yo kwica abanyamahanga bafise uruhu rwera kugira ngo bace babisuka ku Burundi hanyuma babonereho kurungika ingabo. Abafaransa nabo kwigenekeza rya 12 imyandagaro 2016 baca basaba abanyagihugu babo kugabanya ingendo mu gisagara cha Bujumbura ngo kuko hagiye kuba intureka. Ibyo navyo akaba ari kinyoma chamba yubusa ariko bikagaragara ko uwo mugambi bawuteguriye hamwe kanatsinda ni nabo batanga amahera yo kugura ibigwanisho.
Mu itangazo ryawo umugambo uri ku butegetsi usigura ko bashatse guhirika inzego bakoranya n'ibihugu bimwe bimwe bya rutura. Mbere na komiseri mukuru araba ibibazo by'agateka kazi na muntu muri ONU ari mu bagirizwa muri iryo remantanya.
Zed Rade Al Hussein ariko arakokeza ngo umugambwe CNDD-FDD na leta yawo ngo bariko barica abantu rubozo kandi ngo harabafatwa bagafungira ubusa ku banyepolitike. Emama ngo abantu bariko baranyuruzwa ngo imbonera kuriziriko zirafata ku nguvu abakenyezi n'abigeme na yandi mabi menshi. Ibyo byose bikaba biri muri wa mugambi mubi w'amaremantanya begeka ku ndongozi z'u Burundi kugira ngo baronke aho bahera baheze barungike ingabo zo gutera u Burundi no gutembagaza ubutegetsi badashaka nk'uko babikoze muri Libya, Syria, Iraki na handi.
Umugambwe CNDD-FDD ubona ko abantu bakunda demokarasi bari bakwiye gushikaho bibaza imigenderanire iri hagati yawo n'ibindi bihugu akamari bafitiye. Ku bwabo ngo iryo shyirahamwe mpuzamakungu ni igikoresho cy'ibihugu bya rutura kugira bishike ku nyungu zavyo. Mu ijoro ryo kuwa gatanu itariki ya 22 ukwezi kw'indwi umwaka akanama k'amahoro n'umutekano muri ONU kemeje ingingo yo kurungika abapolisi 228 mu Burundi. Iyo ngingo yashikirijwe n'Ubufaransa isaba ko bamara umwaka bikenewe bakongerwa iminsi. Abo bapolisi bakaba ari abo kuraba ibijyanye n'umutekano n'agateka kazi na muntu. Ibihugu 11 kuri 15 bigize akanama k'amahoro n'umutekano nizo vyayemeje. Bino ntacyo vyayivuze ko ivyo navyo ni Angola, Misiri, Venezuela hamwe n'Ubushinwa. Eroje Rikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu gisagara ca Ngozi, abanyeshure bari mu buruhuko barakurikiranwa cyane kugira ntibahitanwe n'ibishobora kubasamaza. Iruhande bikorwa byateguwe na leta harabashimye kwigurura imigwi icyongereza. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ari mu ntara ya Ngozi niwe yaduteguriye inkuru.
First, second, third, fourth.
Turi mu gisagara ca Ngozi mu kigo cigisha icyongereza English Private School. Ugaruka rumwe mu rurimi mu buruhuko ruriko rwiga urundi rwinagura mu rurimi rw'icyongereza rwemeza ko ivyo vyigwa bibagirira akamaro ntangere.
Mbo bisanzwe muri kino kiruhuko turaronka occupation kandi mu bijanye n'ubumenyi nabone turunguka kumenya icyongereza do plus turabona ko nitwaje mu ishiriho tuzoronka amanota arenze atwa turonka mu bisanzwe nko ngahe Ngozi turabona ibintu by'amarigara cyane cyane marigara kandi tuzi neza gata bintu by'akamaro babiri muretse kutugira icyo novuga nk'ibirara
akamunota rurundi rwarukana uko bwo kwitabira kwiga bino bintu kuko mu myaka iri imbere bizodufasha kuko ururimi rw'icyongereza mu bisanzwe ni East Africa Community usanga tubwiye nko mu bindi bihugu kidufasha kuvuga kuko ubu nico kiri imbere gose.
Umuyobozi w'ico kigo avuga ko imiryango yuguruye kuri bose. Federico Barutwa nayo arongoye ico kigo avuga ko ku buryo budasanzwe bakira ugwaruka mu gihe c'uburuhuko. Ati ni mu ntumbero yo kurukingira ubusamazi.
Ntumbero yari no shure kuva rigitangura twatanguye twigisha abakuze kubera ko ururimi rw'icyongereza utari rumenyerewe cyane muri iki gihugu cacu hanyuma duhera ku bakuze ariko tujya kubona byiza ko tushiramo n'ugwaruka kugira ngo icyongereza gishinge imizi gihereye mu gwaruka ubu rero tugasha tubafasha na cyane cyane mu gihe babagiye mu gihe cy'uburuhuko kugira turwanye n'ubusamazi bukunda kwibonekeza muri icyo gihe.
Ku rundi ruhande abanyeshuri na cyane cyane bo mu miryango atako yifashe barondera ubuzi ku mazu ariko arubakwa kiretse ko amafaranga bakorera bayaguramwo ibikoresho amashuri yuguruye barashobora no gusahiriza mu miryango nko mu vyifungurwa.
Ndahereza nakuza ndakanyagubwona ndayishoye nkubu jewe ncivye ibiri arabona hari ivyo bibiri harimo ikayetse ibiri arabona na karasiyo nyene birashika nka gasumu
muhira ntarasiyo iba yabonetse kwiye
oya kubuha kwiritso baharaba
kandi aho dusanze kwako dusanze dukomeye twe dusanze dukomeye ibintu by'imyo bya sharupande dusaka ryango ibintu by'agakaye tse kwenda kugora ababyeyi mu byeyi tumugora kuno by'akaye uniforme ifunye uko nawe tumusova muri mwe bimwe tutenze gusaba twose.
Albert Nduwimana uramatari w'intara ya Ngozi avuga ko ku ruhande rw'intwaro bafite indinganizo ya leta bari kubarakurikiza mu gukurikirana ugwaruka ruri mu buruhuko.
Mu bisanzwe hasanzwe ariho indinganizo ya leta yatunganije yuko bokora ibikorwa by'iterambere bimwe twita kando travaye bakongye bakana haronkera inyigisho zo gukunda igihugu mekorwa byinshi byagiye biraboneka baraciye imikobeko ku mitumba cyane cyane hanamye aheshi barabunze amatafari ahandi baragiye barafasha kubaka inyubakwa rusange zazisanzwe ziko zubakwa impande rero y'ibyo bikorwa by'iterambere bariko barafashamwo baharonkera inyigisho zo gukunda igihugu.
Uwo murongozi amenyesha ko abana bariko barakurikiranwa no mu bundi buryo butandukanye n'ibigo by'abigenga.
Ego nka mu ntara ya Ngozi ayiho ibindi bikorwa gusanga byararinganijwe na amashirahamwe amashengero n'abandi aho usanga bamwe bariko barakurikirana ibyigwa bitandukanye ibyigwa byo kuvuga ururimi rw'icyongereza abandi ugasanga bariko bakurikirana ibyigwa ndoramana. Turanabahimiriza cyane kugira ngo amashyirahamwe amashengero abamwe bose bagerageze kurondera ibikorwa n'inyuma y'ibikorwa y'indinganizo ya leta bazogwaruka kubandanya rukora kugira ngo ntiduhave dusanga rwatakaje umwanya.
Buramatari w'intara ya Ngozi avuga ko ibikorwa byateguwe na leta bidashobora kubera umwanya umwe n'ibyateguwe n'abigenga ariko byose bikagira ihangiro rimwe gukurikirana ugwaruka gutwagwa n'ubusamazi nk'uko buramatari Albert Nduwimana abimenyesha. Ingozi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Abanyekongo basanzwe baca ku kivuko cyo mu ntara ya Rumonge barababazwa n'uburyo bajabukana ibifungurwa mu Burundi ya marabo bakabuzwa gusubirana inyuma ibyo mu Burundi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse niwe duteguriye inkuru.
Ahitwa ibanda mu gisagara cya Rumonge hari kivuko gishikira ko amato avuye mu gihugu cya Tanzania hamwe n'avuye mu gihugu cya Congo. Kuva Tanzania ifashe ingingo ihagarika ibifungurwa byaho kuza mu Burundi, kuri ico kivuko hasigaye hagwiriye cyane cyane amato avuye mu gihugu cya Congo. Ayo mato ahanini abazanye indagara n'imikeke ibarobeye mu gihe cya Tanganyika giherere mu gihugu cya Congo, ahitwa ibugari mu karere ka Fizi. Abanyekongo zaje bidandazwa agashavukaraniga. Twiyumva nabi cyane, twese bazanye indagara mukarya, natwe ibiraya, ibiharage, amashu, kuko ivyo iwacu tubizana mu Burundi mukabirya, natwe mugatwangira gutwara iby'iwanyu. Ibihugu biri hamwe hariho guhanahana ibidandazwa, ivyino bikaja hariya, ivya hariya bikaza ino. Inzoga gusa nizo muduha, sirya inzoga ziratuboreza. Nani gashaka dusaba leta y'Uburundi igeze kujya bita biraza muri Congo kuko biradufasha. Ako gashavu kari no mu Barundi bahora baja kwisuma mu gihugu cya Congo, aho bavuga ko basigaye bakumbura ibifungurwa bimwe bimwe muri Congo bitakibonekayo. Uyu ni umwe muri bo.
Ntibikijayo nta n'ibyo tukibona, ndabikumbura cyane. Ndakumbura ibiraya, amashu, intori, ibijumbu.
Hariya nta biri
mu bisanzwe, haboneka imikeke gusa. Imikeke ni ikunda kubonekayo gusa, ibisigaye byose ni ubugari n'imikeke twirira nta bindi. Dusaba yuko byogenda hatwe nk'abarundi tugiye tukaronka ubuzima bwiza.
Ihanahanwa ry'ibidandaza hagati y'abarundi n'abanyekongo hamwe n'abatanzania ntigifashe neza. Ibyo byatumye haba ubukene cyane cyane mu byari bitunze. Ku ruhande rumwe, urujya n'uruza rw'amato yahora ava mu gihugu cya Tanzania gusa n'urwahagaze. Abikorera imizigo yahora iva muri Tanzania ubugarijwe n'agashomeri, kubera ko muri Tanzania ariho bavuga yuko hahora hava bidandazwa byinshi. Byongeye, hari n'abafise ubwato busozwa bwahora bufasha mu kwegereza ibyo byavuye muri Tanzania ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Abo nabo nyene bavuga yuko muri kino gihe bicaye kubera ko muri Tanzania atakikivayo. Ku rundi ruhande, abadandaza bahora bakora ubudandazwa bw'ifungurwa bija mu gihugu cya Congo, nabo nyene baricaye ku Burundi bufasha ingingo ibuza gushora ifungurwa hanze y'igihugu. Abanyagihugu twasanze bakivuka cyane cyane abugarijwe n'agashomeri bavuga ko umunyagihugu muto muto akinyizwa na mwene izo ngingo.
Bari dukeneye yuko bobirekura kubera natwe turonke n'akazi ko kuvyinzi, kubera natwe twaronka muri tujya nyene twahora twinziza mu tuzo two kurya.
Bazana amahera ya Valeri, bageze inyuma bakavunja amahera menshi cyane. Mugabo nko mu gihe bijya bintu batabirose bagaca basubira najya amahera y'abinyuma ntibabibona neza.
Biratwise twabanyagihugu ivyo bintu baze barafata ngo nibize biragumiye nk'ivyo bavitanzanya ntibize ha mu gihugu, ivyo ava mu Burundi ntibishohoke, ivyo byose bise twabanyagihugu. Umurimyi ari mu rwango aronke kimufasa, umucuruza akarushugira ngo aronke kimufasa, none bazibira twese twese tubabande bo birasika bakaba bafise uburyo bwiza iyo yo bari ku ntwara tuzibyo baba batwikiye abanyagihugu.
Yifuza yuko leta y'u Burundi na leta ya Tanzania yuko byo kwicara hamwe ikavugana, byo mu Burundi bigasohoka n'ibyo muri Tanzania bigasohoka. Natwe bwe abanyagihugu bato bato twahora tudandaza, tutwara bidandazwa hanze muri Congo cyangwa muri Tanzania byaduha avantage, tukaronka udufaranga dushobora kwibeshaho.
Abenshi ntwara bavuga ko ingingo yafashwe kuzibira umwimbu ntusohoka igihugu ko yazinye akarusho ku munyagihugu. Juvenal Bigirimana, Nuramata b'Intara ya Rumonge.
Oya, ahubwo iyo ngingo twarayishimye n'abanyagihugu kiretse bamwe bamwe barayishimago, nkuko navuze ko na Tanzania itabizanye kandi babifitiye uburenganzira n'u Burundi bafitiye uburenganzira ahubwo ubureho turashima kuko icyo cyatumye igiciro mu Burundi gikoroka bavuga ngo amahera y'u Burundi ngo yataye agaciro nta gaciro yataye mu gihugu hagati amahera y'u Burundi afise agaciro kadasanzwe
abanyekongo naho bankigo gutwara ivyimbugwa vy'u Burundi mu gihugu cyabo nzoga zo zihingurwa n'ihingo ry'inyobwa Brasserie barazirekuriwe ku mugwa mukuru nka Rumonge fidetishatse ijwi rya Amerika
tuyutse ko mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uyu nawo n'umwanya wa kiganiro ntorere kazoza mutegurirwa na studio ijambo
Amakuru maki imina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nk'aya mango Singhakaza, nani kundo umviriza nhorere kazoza.
Umviriza nhorere kazoza?
Yee, ere gamara sizo, nhorere kazoza.
Nhorere kazoza, nikiganiro, gicha hija no hino, ibibazo bijanye na matora, mu Burundi.
Eka ninyi fato, ibere imbere ya matora, mu matora, ninyuma ya matora.
Mugitegurirwa na studio ijambo
Nurere kazoza
Nurere kazoza
Ikaze ni gwanyunku bakunzi b'ikiyago cha politike Nurere kazoza muri kino gice cha kabiri icerekeye ingere abanyapolitike bakirye ingingo y'inama nkuru ije cy'umutekano yishyiramwe impuzo makungoni 2023 ubusa gatatu itegekanya kurungika abapolisi amajana 228 mu Burundi mu gikorwa cyo gucungera umutekano n'iyubahirizo ry'agateka akazi na muntu n'ubunyine Transman irakiza aracaganira n'aba batumire babiri aribo honorable Fenance Nigaba avugira umugambwe sanye Frodebu hamwe rero na honorable Jean de Dieu Mutabazi arongo uyu mugambwe Eradebu ari na batangura gufata ijambo akabanza kugaruka kandi ku makenga y'umuzo wabo ba polisi
wowe wosubira ugashigikira yuko hazi ikintu gisana operation Turquoise yabaye mu Rwanda nico gituma bene abo ba polisi n'ukubiyamiriza cyane cyane ntibagire uruhusha rwo gutunga inkoho kubera bacha bazinjiza mu gihugu ugasanga ibintu byihonya bwoko barondera ntuze birabaye ikini nacho irega iyo ngingo kugira ngo ije mu ngiro itegeza kwemerwa n'igihugu no hanyuma abafaransa bonyine baremera yuko bakoze amakosa mu Rwanda none ushaka igiti gikore mu gisho ry'abanyafrika kabiri
kuri cyo twacumvise hari yandi makenga ufisegira ngo cyuduhiza mu finance tubandanye nawe twumve nawe umwizero bafise kuri zo ntego
oya ayandi makenga je nagenda kubwire ntunze cyancye ngaruka ku kinyoma kiko kirakogwa ngaha ntaravuga yuko nibaza ngaha bazaba baje guhagarika demokarasi kubera abantu bagiye mu matora naba abademokrate bo ngaha dushizemo abasendefite d'abaporona twebwe nabandi turenga 90% nuko uvuga yuko haje abantu batemewe na leta abo bantu bashigikiye demokarasi bazuhaguruka babagwanye hanyuma ikindi nacyo ikinyuma gihagaze gihagaze ko hari abantu bajya kubesha muri Nations Unies bashigikiye kudeta warabonye yuko abantu bavuze ngo ni ikintu ngo manda ngo ya president Nkurunziza mugabo bakagira imyirekano iciye mu nguvu no kuvuga bakagumuka bagaca baza bakanagerageza kudeta itariki 13 rusaha hamara kubera biteguye bari bafise impuzu za gisikare n'inko nyinshi nibiki mwarabonye ngene hari abashatse no gufata amakambi ikambaze ikayo mugagara
ni gusubira cyane
muri biba bikenewe hamara rero uyu munsi rero kugira ngo bashobore kwagiriza leta no gushaka kuyirukana ntuze iyi leta baca bavugiye ngo kuvyerekeye gatya akazi na muntu bagiriza iyi police bakagiriza documentation renseignement ngo iragira amatortine bakagiriza igisirikare bakagiriza n'ugwaruka g'umugambo uri ku butegetsi imbonerakure mugamo mu bintu byose bama bavuga nibintu by'ibinyoma bidafise aho bifatiye kandi turamaze kutangwa kuvyerekana tuko turabitororokanya tubereka ikinyoma kukindi kinyoma kukindi
reka rero duhi jambo finance ningaba mwebwe mugira muti zije hokiriki mu Burundi duze tubandanye ikiganiro
nashaka ndabasabe gusa tugume ku kibazo mwatubajije kugira ngo dutange umuco kucyo kibazo nituje turagihunga twebwe tufise umwizero munini cyane ku mugihe aba bapolisi boza mu gihugu nubwo igitigiri atari kuko wumvirije bavuga ko badoce bakorana n'umugwi wagatera kazi na muntu wo muishiramwe muza makunguni uri ngaha mu Burundi bazokorana baze baraba ku munsi ibiriko biraba batanga inkuru muri honi none ko bavuga ko ibintu ari byiza boreka bakaza bakaraba bakavuga ati dusanze ari byiza hadi cyo twohomba rero gye nibaza ko umuntu ashaka kunyegeza ngo abandi ntibabone ibiriko biraba niho abafise ubwoba twebwe tuvuga duti rero uwo muntu wese yavuga ati aze kuraba hamavuga ico yabonye byofasha cyane kuko muri iki gihugu cy'u Burundi haramaze kuza abantu benshi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi warumvise cyo na komite ije gatera kazi na muntu muri nasiyo zini yaravuze cyane cyane kubijyanye n'ihohoterwa yakiremwa muntu ngaha mu Burundi kugaza naho n'uwari waserukiye leta yaciye asohoka abone ko nta nyinshi afise ku bibazo bari bamubajije.
Alo
ego turabumva
nabwo mansaba abarundi bose b'umutima bavire hasi rimwe ahubwo tutabara igihugu abo bantu ahubwo baza ari benshi gutabara ubundi kuko abarundi barahonye
reka tugushimire cyane
ibintu bishoboka abarundi bose nibaje habona bijya by'umwiyamamazo bagenda kwiyamamaza ngo ntibaza ahubwo abarundi bose nibashyira ubwoba baje mwibara baravuga bati amakungu natabara igihugu ubu ntije yavuga gusa ibishyire mu ngiro apana kugenda baravuga ngo tuzogira ibi hama babateye ubwoba ngo turabiyamirije mbega izo ngufu abafite abandi badafise nizihe murakoze cyane
wari ugifite ijambo ikoravuga kumure na cyane cyane uvuze
turazi neza ko hanze hari abo bantu bakora ibinyoma bashaka gutembagaza ubutegetsi bwashyizweho n'abanyagihugu
operation kugira ngo izo mpari zituma hajamwo kwikeka ko ejo bishaka kugenda nabi bihere muri
no navuze akahise navuze yuko mwigisho rya Afrika kubera abanyarwanda bapfuye mu Rwanda bari abanyafrika ntidukene ko abandi barundi bosubira gupfa hanyuma cyane cyane murazi neza yuko twe abashigikiye demokarasi ni nta yuko ikora turi 90% ntawuzodushobora abarundi nibahumure abashigikiye iyo 10% rishaka demokarasi rishaka intwaro z'amakudeta canke z'ibiganiro nakazi kabo ikini nacu bavuze ka Jean Bigirimana kuvya Jean Bigirimana jewe ndizera yuko atoba yarakomeretse cyane atacyo yoba yarabaye hoba hari umuntu yamugiriye nabi n'ukuvuga ko twomwiyamiriza mugabo je nararavye baca bavuga ngo ni imodoka ya documentation mbega documentation ko ufise imidugu itisa bamenya gute ko iyo modoka yari ya documentation aha wewe twosohoka hanze uwomenya ngo ni imodoka ya documentation irenganye nga twe ku kazi je nkora muri RFIC turafise ama camionette menshi cyo kimwe no mu gisoda no mu gipolisi na ubimenya gute bitanditse ko yanditse ko ari FDN ni igisoda yanditse ko ari police ajya amabara y'igipolisi urabibona mugari imiduga yo dikematasyo isa nk'iyabandi bose kijya ni kinyoma nayo kibonye ko byabiga Imana noremesha barundi turi benshi dushigikiye demokarasi ni nayo kwikukira nta wuzo dushobora
reka duhe ijambo Finance nuko mwenga tuko dusana abasozerera ku mari kandi Finance gubwa ubone hakugwika ko gwiki kugira ngo izi mari zifatiye kuri ingingo zive mu nzira hama kumbere n'umweze we mwishi ku mpande zose
kino hera ko cyambere nuko umushinga mateka mutabazi yemeye neza kaze aho bigira Imana ari ni byiza aramutwereke amwereke umujyango wiwe
sivyo navuze
amwereke n'ikinyamakuru akorera
sivyo navuze sivyo navuze
tuve kuri izo mpari turabe ico kugwa ko n'umwanyusa uri ku n'uri ku
urakoze cyane hamare nashaka ubwambe ndavuga ku Burundi ari igihugu kimwe mu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONI kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rirafise amategeko arigenga rero Uburundi si bwo bavuga ngo bonanira bwo bavuga ngo bugwanye ONI kugwanya oni nibishoboka ahubwo nukwegera oni bakorane kuko nta yindi nzira
uti nzira rero ni ku migenderanire myiza hagati Burundi n'ishirahamwe oni
inuko ubwa mbere nuko imigenda nigenda neza bakemera bagakurana n'iryo cyamuza makugu kuko naho bazorica ubugira kabiri
ukiri ngaho kumure cyangwa gusubira ijambo bunyene avuze ati icoko kugira ngo izimpari zihave urundi bogirana imigenda ya myiza n'ishira hamwe oni yuco uragibona nk'umuti nawo
yego turagishigikiye nico gituma navuze ntirega oni yoheba ijana na 178 ikaza kuri
50 ikaza kuri ne yasiduka ku jambo rufisika kabiri
ikindi na gusaga amakenga dufise nuko ubona ko leta ijya mu hageze kivugana na woni ikisohoka ibyo ni kibazo gikomeye cyane
ikindi kubgawe yogumaho bakaganira
mbega utinya kuba kubaza ni kubera iki nuko hari ikintu wiyagiriza
icya kabiri naco
nukwemera kuja mu biganiro ibiganiro bidakumira byohuza abatavuga rumwe na leta y'u Burundi
kuri iki kibazo cy'impari zifatiye kuri ingingo naco ico kugwa kugira kive mu nzira
ega mu biganiro abantu bagiye mu biganiro hariho umuntu ucuboneka iyo ngingo uva nk'umuteka rumvikanye nyine umutekano uboneka urumva baba ariko baratora umuti kubibazo bimwe nico gituma rero ibiganiro mu gihe bwo kwemera kubijamu
ega nta wansi ibiganiro Fenia
wewe ni wigera ubyemera kuko neje warasohotse ugeze kuganira
nasohotse hi navuze nti ababesha ni basohoke hari hatumiwe abantu bafisa maraso kuntuke bagiye mu bintu
by'ubwicanyi ariko mwese murashikira ko kuganira
ibiganiro ako karimbo kanyu ni kayo karabivuga ibi nukuganya nukuvugana
ibi ega bashaka ibiganiro bidakumira
nabicanyi bajemo abapukise bajemo
abicanyi ribande
sinagwaya akaruhuko abaturiye umuntu munyakabiga kandi ntubiye
reka kumbure turi kwagirizanya ngaha aye aha muri kino kiganiro Fineyasi mu segonda 30 turangiza ikiganiro
umviriza rero ibyo biganiro bibaze kuba haca haboneka inyishi kubazo bimwe kubijyanye n'umutekano baca babiganira ko bagatanga inyishi kucyo kibazo abahunze umutekano maze kuboneka mu gihugu abahunze baca bahunguka urumva icyo cyo ari ikintu cyiza ikindi naco hacyagaruka umwizero hagati y'igihugu cy'u Burundi n'amakungu urabona ko imigenderanire ubitameze neza ububirigi bimeze nabi u Rwanda bimeze nabi Bufaransa bimeze nabi Amerika bimeze nabi nations bimeze nabi no tuzobaho gute abakugurura amaradiyo yaturiwe agasubira gakora hama amashira hamajezwe adashyigikira adahari imigisho bya politiki n'agasubira gakora ukuri kwamye n'imigambwe igasubira igakora kugira ngo politiki igendeza muri iki gihugu
arabandika bavyandike abatore nabo batanga akarorero
reka mukurangiza nongere nkengurukire Terence Manirakiza nabo batumire biwe nongere nshimire na mwebwe mwariko muratwumviriza ndabipfuriza kurarika mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
icyo cyari kiganiro rero ntorere kazoza mutegurirwa na studio ijambo mugashikizwa na radio ijwi rya America i Washington DC mu kirundo no mu kinyarwanda ndashimiye bagenzi banje bose bateguye amakuru hirya no hino mu ntara z'u Burundi aho bari hose mwakoze bacuti namwe bagenzi mwari muteza amatwi ijwi rya America aha niho hagaruka ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri miko mwari kumwe nanje Hozine Munezero washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi ndamushimiye nawe nyene aho muri mugira umugoro wa mwiza mwese